Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Signorine Nijimbere.
Sange kaze nchuti bakunzi ba radio Nzamba gateka kawe murano makuru twabateguriye yo kuri uyu wa kabiri igenekezo rya 2024 umwaka wa 2023 ayo twabateguriye akaba hagaze kuri zingingo nkuru nkuru zikurikira. Leta y'u Burundi igiye kwerekwa inzira zirashe zo kugwanya igiturire kugira ko karanda karanduranwe n'imizi mu gihugu. Umugambi watangujwe n'ishirahamwe Parfeme gishinze gukangurira Abarundi guhindura ingendo. Isekeza ryatangujwe kuri uno wa kabiri rikazomara imyaka 10. Imyidogo nayo ni myinshi ku baguzi baba ku mugwa mukuru w'intara ya Muyinga. Musitanire wa komine ya Muyinga Mede Misago ngo yafashe ingingo yo kubuza abarimyi be n'abadandaza bifungurwa mbisi nk'ibitoke, ibijumbu, imyumbati n'ibindi kubishora mu isoko ya Muyinga. Inkurikizi ngo n'inzara izuri inzara, muravyumva murano makuru. Umushakashatsi nawe mwishyirahamwe riharanira agateka kazi na muntu mu Burundi IDHB Karina Tertakian arasaba Leta y'u Burundi kurekura abaharanira agateka kazi na muntu uko ari batanu baheruka gufungwa hamwe n'umumenyeshamakuru Florian Irangabiye kuko bahogwa umwuga wabo wo guharanira agateka kazi na muntu. Abisabye mu gihe kuri uyu wa gatatu isi yose izohimbaza umunsi wahariwe umukenyezi. Ayana yandi ni mukanya mugume hafi ya radio Nzamba agateka kawe.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho? Umviriza radio Nzamba agateka kawe ni kuri wezi 3 akaburungu Nzamba akaburungu org.
Hari umwigeme w'imyaka 18 azwi ku izina rya Odette Nshimirimana wo ku musozi Gishubi komine Muruta mu ntara ya Kayanza afungiwe mu gashoka komisariya y'igipolisi kuva kuri uyu wa mbere. Hakaba ari nyuma yaho ku munsi wa gatanu w'indwi heze bimenyekaniye ko yabyaye umwana akamuta mu kazu ka sugumwe. Icyo kibondo cavuye gikurwa muri ico kinogo hanyuma gifubanwa iteka. Uwo mwigeme akaba atigeze avuga icyatumye yikora mu nda. Abajejwe intwaro aho muri komine ya Muruta bagasaba urwaruka kwirinda ubuhumbu ngo bishitse naho bagatwara inda bagahamagarirwa kutica abo bibarutse kuko bo atana kimwe baba ariko barazira. Inyuma y'iminsi 47 agandaguwe umukenyezi Yarine Inarukundo yashinguwe kuri uyu wa kabiri mu itongo ry'abapfuye ryo ku Mpanda. Inkuka y'imisa yo gusabira uwo muhisi ikaba yabereye kuri site memorial aho ku Mpanda nyene. Umugabo wiwe yarasanzwe mu ibohero yagirizwa kumugandagura yaronse uruhusha rwo kuja kumushingura. Inkuru tuyibaze mugenzi wacu Bonfils Niyongere.
Kuri wa kabiri imbere y'umutaga niho hashingurwa Arine Inarukundo ku itongo ry'abapfuye ryo ku Mpanda nk'uko ubutungane bwari bwabitegetse. Akaba ashinguwe inyuma y'iminsi 47 agandaguwe. Claude arakaza umugabo wiwe yagirizwa kuba ariwe yamugandaguye yaronkejwe urusha gusohoka ibohero kuri rya Mpimba kugira ngo aze guherekeza umupfasoni wiwe yagirizwa ko ariwe yanamugandaguye. Abegereye umuryango w'umupfasoni Arine Inarukundo bavuga ko bashimishwa no kubona yashinguranywe iteka bagasaba nyabuna ko amatohoza y'ubutungane yobandanya mu bwigenge.
Rwanda bona munsi gushingura umuhisi Inarukundo Arine kwitabwe n'abantu benshi kuzukuri ntawe atagushima no gushima kugira ngo ejo ntibisigaye inyuma urubanza rwinyije rubandanye kandi muri senari mu butungane bubandanye butumbeye imboko urubanza rubandanye. Umugabo amuhaye uruhusha yashitse yaje mugabo abantu bamuzomereye umwicani bamuzaniye butungane bubandanye bukora bandanye akazi kabwo ejo canke hirya y'epfo tumenye ukuri ataba bagiye hejuru atagitsura twashima ko tutakenshi ko byagenze tugahamba iwacu
ipfubwa rya Arine Inarukundo rije inyuma yo kunyinyurana hagati y'iyo miryango ibiri. Umuryango wa Arine Inarukundo wagiriza Claude arakaza ko ari we yagandaguye umukenyezi wiwe. Mu muryango wa Claude arakaza nabo bavuga ko ibyegeranyo byatanzwe n'abaganga yaraye agandaguwe batabyemera ahubwo bagaca mu nzira no mu byatsi ngo beze Claude arakaza maze iyo dosiye ibe akamizwe n'ingoma. Uwo muryango ukaba ubifashwamo na bamwe mu bategetsi bakomoka mu mugambwe CNDD-FDD. Uwo muryango wa Claude arakaza ukaba kandi wari washatse kutifatanya nuarine inarukundo mugutegura ishingurwa ryiwe ariko ku mugoroba kuri uyu wa mbere bahavuye bagondozwa baraza gufasha mu ishingurwa ryiwe
tumushimire Bonfils niyongere leta y'u Burundi ikwiye kurekura abakenyezi bari mu ibohero bafunzwe ataco bazira ku munsi mpuzamakungu hariwe umukenyezo himbazwa imisi yose ku igerekezo rya munani ntwarane uko umwaka utashe izo bishikirizwa n'umushakashatsi n'ishirahamwe riharanira agateka kazi na muntu mu Burundi IDHB Karina Tersakian agasaba ko leta yorekura abaharanira agateka kazi na muntu uko ari batanu baheruka gufungwa hamwe n'umumenyeshamakuru Floriane Irangabiye kuko bahogwa umwuga wabo wo guharanira agateka kazi na muntu ni mu mwumvirize.
À l'occasion de la Journée internationale des femmes, je voudrais rappeler le sort des femmes burundaises victimes d'emprisonnement arbitraire. En particulier, Floriane Irangabiye, une journaliste condamnée à 10 ans d'emprisonnement simplement pour avoir exprimé ses opinions
et qui
Malheureusement, il est devenu très difficile de croire à ces promesses tant que le gouvernement continue d'utiliser la justice comme outil de répression politique. Le président pourrait faire un geste important aujourd'hui en ordonnant la libération immédiate de toutes ces femmes.
Yari Karina Tersakian umushakashatsi mwishirahamwe riharanira agateka kazi na muntu mu Burundi IDHB umurwi sévère ujejwe kumenyesha ukuri no kurekuriranira wamenyesheje ko ugiye kwinjira mu gice cyo kumviriza kumugaragaro abantu bemeye kuvuga ibyo babonye mu bwicanyi bw'igihumbi kimwe n'1972 n'igihumbi kimwe n'1973 mu gihugu icyo bise audience publique yashikirijwe kuri wa kabiri na Pierre Claver Ndayicariye arongoye uwo murwi aho yari yagiye gusangira ikawa n'abamenyesha makuru Café de Presse mu Gifaransa akaba yamenyesheje ko ivyo ari mu ntumbero yo kugira ukuri kumenyekane kumviriza kwa mbere audience kukaba kuzotangurira mu ntara ya Ruyigi tumukurikira
mu mugwi sévère turamaje kuji inama y'ingene ibikorwa byo kumviriza abafite ibyo bashikiriza bizogenda ibyo bikogwa bimwe bizogigwa icese ndabivuge icese audience publique ibindi bibe mu mwiherero audience a wicro bijanye nuko umugwi ubibona muti bizogenda gute icyo kibazo nico mufise nico n'abarundi bakumviriza baza kwibaza abatomiseri bazokumviriza bazoba n'imiburiburi batatu kandi badasangiye ubwoko muri ico gihe umugwi sévère uzokumviriza abo vyerekeye hamwe n'amasura umugwi sévère uzoshobora kandi uvyibwirije kumviriza umuntu wese ashobora gutanga umuco kumabi yabaye muri iki gihugu cacu cy'u Burundi mu mugwi sévère tugiye gutunganya kandi umwanya wo kumviriza abafise ibyo bashikiriza kumabi akomeye afise icahurira ko yakozwe muri kahise twifuza ko hamenyekana ibyatumye ayo mabi akogwa tumenye n'uruhara ibisata ibyo ari byo byose byabigizemwo yagize uruhara mu mabi yakozwe muri kahise ku Burundi. Tugiye kuzorengukisha umuntu wese ashobora guterera kugira ukuri kumenyekane. Icyo twagomba kubibutsa kandi kiri mu ibwirizwa nuko ibyemezo twatororokanije bidashobora gukoreshwa mu kwagiriza abakorewe amabi cyane kwagiriza amasura cyane kwagiriza abakekwa ko bakoze amabi. Ibyo biri mu ibwirizwa inzego z'igihugu zaduhaye dukoresha.
Inzamba
amakuru twabateguriye arabandanya. Abaguzi baba ku mugwa mukuru w'intara ya Muyinga baridogera musitaneri wa komine Muyinga Amede Bisago ko yafashe intumbero yo kubicisha inzara. Izo bivuga kubera yafashe ingingo yo kubuza abarimyi be n'abadandaza bifungurwa mbisi nk'ibitoke, ibijumbu, imyumbati, amateke be n'ivyamwa ko bishogwa mu isoko ya Muyinga. Iyo miryango igasaba umutegetsi gutegura ikibanza mu isoko nkuru ya Muyinga codandarizwamo izo biribwa aho kuvyirukana. Ido nido na Pierre Gahungu.
Haraciye ikiringo kirengo kwezi musitanteri wa komine Muyinga Amede Misago afashe ingingo yo kwirukana mu isoko nkuru ya Muyinga abarimi hamwe n'abadandaza bashorera muri iyo soko ibiribwa bibisi bitandukanye nk'ibitoke, imyumbati, ibijumbu, amateke n'ibindi abategeka kuja mu masoko mashasha ya Cibari na Mukoni. Amasoko ari ku kirere c'ibirometero bibiri canke birenga bivanye naho umusumyi asanzwe aba. Mu gushika muri ayo masoko abaguzi bakarinda kuriha amafaranga atari munsi y'ibihumbi bibiri by'amarundi kugenda no kugaruka. Baba barimyi canke abaranguzi bagurira abarimyi babishoye ntibitavye ako kamo. Inkurikizi zabaye ugukena no kuzimba ku rugero rurenze rw'ivyo biribwa. Mu masoko mashasha ya Mukoni na Cibari ivyo biribwa ntibiboneka, ivyitwa ngo biraboneke navyo bikagurwa amafaranga menshi. Igitoki gitoyi cahora kigurwa hagati y'ibihumbi bitatu n'amafaranga ibihumbi bine ubu kigeze ku bihumbi umunani. Igitoki kinini cagurwa ibihumbi cumi imbere y'iyo ngingo ubu kigeze ku bihumbi mirongo itatu vy'amafaranga y'amarundi. Ibijumbu vyuzuye ibase vyagurwa ibihumbi bibiri n'amajana atanu ubu bigeze ku bihumbi cumi. Abaguzi bagasaba musitanteri wa komine Muyinga kudasongera isibe mu gufata ingingo zituma ibiribwa bizimba gusumba urugero vyariko mu gihe amikoro y'imiryango atakuyifashe. Abaguzi bagasaba uwo mutegetsi gutegekanya mu maguru masha ikibanza gikwiye mu isoko nkuru ya Muyinga co kudandarizamo ibifungurwa vya nkenerwa. Kuri iyo myidogo y'abanyagihugu Radio Inzamba agateka kawe yagerageje kurondera ku telefone Amede Misago musitanteri wa komine Muyinga kugira agire ico bivuzeko ariko ntiyitaba.
Abakozi b'ishirahamwe ryo kuziganya no kugurana na Microfinance Dukuze barasaba gusubizwa ku mishahara yabo bagabanuwe kugera ku bice 23% kwijana bivuye ku butunzi butari bwifashe neza. Bamenyesha ko ubuyobozi bwarengeje igihe bari bumvikanye cyo kuba babusubije kuri iyo mishahara. Ubuyobozi buvuga ko buzi icyo kibazo kandi bariko baragerageza kugira basubize abo bakozi ku mishahara yabo bisunze ingene ishirahamwe riko rirasubira gutotahara. Ni inkuru tubaza Janvier Habarugira.
Abakozi b'ishirahamwe Dukuze baremeza ko ubutunzi bwasubiye kumera neza inyuma yaho ingingo yo kubaganura umushahara gushika ku bice 23.5% ifatiwe hari mu 2017. Bakabona ko ubuyobozi bw'ishirahamwe bwari bukwiye kwihutira kubasubiza iyo mishahara nkuko bari babyumvikanye n'abakozi.
Mu 2017 abakozi bose bo muri Dukuze bakasamahera bivanye n'ukuntu umukoresha yatubwira ko ishyirahamwe ridahagaze neza mu bijanye n'ubutunzi. Icyo gihe abakozi bose barasinyishijwe icyo bita jenal kontra izomara amezi icyenda karangiriye. Kuvuga yuko aho hari mu kwezi kwa gatatu batwemerera yuko mu kwezi kw'12 abakozi bazoca basubizwa ku mishahara yabo.
Bemeza ko hari ibimenyetso bimwe bimwe byerekana ko ishyirahamwe ryanagutse nkuko bivugwa na bamwe mu bakozi b'iryo shirahamwe.
Ibimenyetso bigaragara byerekana ko Dukuze ihagaze neza mu bijyanye n'uburyo ni byinshi. Dufatiye mu mwaka uheze w'2022 Dukuze yarashimiye abakozi irabaha icyo bita trezimimo mu Gifaransa. Ibyo bintu kuva Dukuze ibaho ntibyari bwabe kandi tubirabira cyane cyane no ku ngufu abadutwara badutera baciye ku magurupe watsapu y'abakozi. Izo zose bikatwereka bitwereka yuko ibintu bihagaze neza turabibonera kandi byo byose bitwereka yuko ubu ishyirahamwe ryifashe neza
ubuyobozi bwa microfinance dukuze bwemeza ko buriko buragerageza gutorera inyishu kuri icyo kibazo cy'abakozi cyari cyatewe n'ubukene bwari bwateye iryo shyirahamwe bumenyesha kandi ko ishyirahamwe ririko riranaguka buke buke kandi ko himirije n'inama yo kurabira hamwe ingene ubutunzi bwifashe barongera kandi bakavuga ko ibizova muri iyo nama ari byo bizokwerekana ko bafise ubushobozi bwo gutorera inyishu icyo kibazo mu mwaka umwe cyane ko bazogenda baragitorera inyishu buke buke.
Janvier Habarugira nawe turagushimiye mu ntwari bereye naho ishyirahamwe PACSEM ihamagarira Abarundi guhindura ingendo kuruno wa kabiri ryatanguje umugambi mushasha uzomara imyaka 10 wo guhimiriza abanyagihugu n'abategetsi kubijanye no kurwanya igiturire cimonogoje mu Burundi. Faustin Kumana arongoye ishyirahamwe PACSEM avuga ko uyo mugambi uzofasha leta kwereka inzira zirashe zo kurwanya igiturire kugira ngo ako karanda karanduranywe n'imizi mu gihugu. Kuri kila Faustin Kumana arongoye PACSEM
strategie ya mbere nuko ibintu bimenywa na bose ko abarundi babimenya na megamesha makuru bakabimenya ubwo runani rukaja hano eka si PACSEM izobyishuza turabigisha ibyo babimenya bamenya ukuri kw'ibintu kuko icyambi ingwara ya mbere yo kwita kurwanya urugamba no kutabina na kimwe kandi ngibye nk'abarundi bazi uko ashobora no gukurikirana amahera leta ikoresha n'ibandi babizi erega n'ibintu ntabyo bazi na mesha kuri bisi ntabyo muzi ikare twari tubimenyesha bimenyekane namwe ubwo rugamba rusangirwe na bose igikurikira naho nukura abatwa nitwinda kubakombe nkabo murumba niyo rangaje hari tuzakubafasha kugira bije mu ngiro no kubereka ngufa na kugira tuti eh ushaka kuja mu rumonge reka ndagufashe na kwereka zati zimwe ntwashika kare iri gurumba niko uwinzira bayerekanyo bashaka igituri usoma hoshi none umu byakire na kwereka inge byugana na guterere kandi akaje ariko arakogwa no mu bindi bihugu nabo nyine bazigishwa bamwe bamwe babimenye basubiye bumva rero nibaza ko umwuka hari inzira za marizo zibiri no kumenyekanisha nyine ibintu bimeze kugira ngo ibinyegezwe itadeliye kufukira ngo ibintu ni byiza kandi byarayogeye ejo ni mpamvu bisumushikira nganji wa mbere ari mu nama shinga mateka mu kigo kuvya ma passport nivugiye ngo natwe twese twemera makosa yacu ngo tutamushimuza gukira ingwara yirata none ntiyamigira ntwarya ntiyabyemereye imbere y'abasarukira abantu uko habaye nk'amakosa amakosa rero ntisajya amasomo nye ibwo ubuhage tumva ntasa kandi nzo tugifise wishoje kuti kandi ko ingwara ziriko ziraturira ko ereka ibi by'intwari bereye se bimeze gute intwari bereye mu gihugu ni nka iminiti ku magara y'umuntu murazire ingwara itwara iminiti hasaza ivyuri izivyuririzi y'intwari bere iko yaguye mu gihugu ingwara z'ivyuririzi kugira ngo ziba umurengera ndabwira kumara bavwaye umugera imivyuririzi ya byinshi nibiro zoba n'ibiciro yefasha abantu bakaruha kaburi bapfa niyo baci tuzo kurongura forosiyo y'iminiti abavuze iby'amasoko bijanye n'ibyo nyine nk'uburavye akaga tubanze kuja mu kubera amasoko atangwa nabi ama passport ndabicyabe byo kumana tudonda gute turuha reka twose tutabona kwerekana mudafashe iyo nzira nta bundi bukiriro dufi ariho tuzoshikayo abantu rero nibemere ibintu bihinduke ku nguvu
ino kuri iryo jwi rya Faustin Ndikumana aramutswe ishyirahamwe PACSEM ikangurira Abarundi guhindura inyifato duciye dusozerera ko ano makuru twabateguriye shimire mwebwe mwese mwaduteze yomi bagenzi banje bayateguye ndabashimiye cyane nanje sinyori ninje imbere nayo bashikirije ndabifurije kuranirwa mu banyu no mu byanyu murakoze.